mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo umwami yanswe bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 15 kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu mu gatondo i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo ubwiza bw'umwami buzanwe kuri twebwe uno munsi biciye mu kwigisha ijambo kandi ni iri yinga riheze nasa n'uwatameze neza si ukuvuga kutamera neza cyari igipimo nategerezwa gufata ibipimo byo kwa muganga kandi ibyo nibyo mwumvise ko nari ku bitaro impamvu nagiye hariya rero nuko nategerezwa kugaruka kandi nsubira ku ngo yo kujya nja bukuruzi ufata igipimo cyo mu nda mu ruhande rwo hejuru n'igipimo cyo mu nda mu ruhande rwo hasi kandi bategerezwa kubikora uko haheze iminota mikeyi bategerezwa kugaruka no kugucisha mu iradiyo ariko dutegerezwa kubifata iyo tugiye mu bikorwa byo hakurya y'amazi ukw'amezi atandatu aheze mwene data robase naho ndibaza abafata ibyabo ukw'amezi atandatu aheze ariko hari haheze imyaka ine ntaronka na kimwe ingorane gusa sinkunda amavuta y'ibibonobono n'icyo kintu cyonyine kandi bavuga ko atana kimwe kindi bashobora gutanga mu gishingo cyabo ayo rero jewe yo ndarwara cyane iyo bampaye ibyo bintu murazi narabwiye mu nkuru y'ubuzima bwanje ukuntu ibyo bintu bituma ndwara cyane kandi ndanka gusa gufata ibyo bintu kandi nabwiye umugenzi wanje w'umuganga mwiza namba mbega nta kindi kintu kinaka kihari rero yavuze ati sinibaza mwene data Branham yo igihe umupfasoni yinjira abifise byasa nkumbure nkabyanka ariko wamengo afise itiro rya iritiro ryabyo byari sinari bwabibone na byinshi gutyo kandi nafunga izuru ryanje kandi narahagurwa ariko amaherezo narabimbiza ariko ubu muri icyo kigeragezo cyose n'ibyo naciyemo byose ndashaka gushima umwami kubwoko kwisuzumisha gutunganye byose byagenze neza ijana ku ijana nshobora kujya hariho hose ku isi nshaka kujya nabajije abaganga bari batatu mu bahinga ngaba mbere ndibaza muri misivire narababajije navuze nti mbega nini buri ndafise 10% y'ubumuga bavuze bati nta na gace gatoyi k'ubumuga ufise bavuze bati ufise amagara atunganye mu buryo bwose kandi ndakenguruka cyane imana mbega ninde wundi byoturuka ko atari data wo mu ijuru murabona kugira ngo mbe nduko kandi yavuze ati ibyawe ibipimo byawe byose byerekana hariya yuko ukiri mutoya yavuze ati uburemangingo bw'amaraso nta n'ubwo buratangura guhinduka canke na kimwe yavuze ati amagara yawe yifashe neza mwene data Branham rero navuze nti yemwe ndanezerewe cyane kandi nagiriwe ibakwe ryo kuvuga gushingira intaho umuforoma wese muri ibyo bitaro n'umuganga wese iby'ubwami bw'imana kandi umuganga umwe kanaka nibaza ko yote gerejwe kuba ari ngaho iki gitondo kandi nanzo ndanezerejwe n'ukumenya ko hakiriho abantu beza muri iyi si abantu nyaba abantu bamfata iminsi ita bomfata iminsi itanu bankorera ibipimo byo kwa muganga byotwara nkumbure nk'amadolari 200 cyangwa 3 kuri kimwe kimwe igihe nabiheza bavuze bati n'intererano yacu ku gikorwa cy'umwami uri kurakora muraboneyego nta n'ubwo bavuze bati yemwe uratugora no kutubaza ko udufitiye umwenda bavuze bati udusengera gusa kandi imbere bavuze bati twabonye ikintu kinaka cy'ibishobisho tudashobora gutahura kandi navuze twebwe ntibisa na navuze nti nyuma mufise uruhagarara cyangwa kuzazanirwa ariko bavuze bati imbere hariho ibishobisho tudashobora gutahura navuze nti nimwicara gusa ngaha akanya gatoyi ndababwire rero nagiye mu byo kuvuga ibyo kwerekwa byari ibintu bishasha kuri bo nta na kimwe bari babizi ko nababwiye ibya bibiliya hanyuma nababwiye iby'iyereka umwami yampaye icyo gihe wa munsi kandi bararize nk'inzoya baricaye gusa hariya maze bararira kandi navuze ndizera ko mutambona nk'umushikuzi asenga cyangwa umuntu runaka yavuze ati haba namba amwe ne data Branham ndabyizera n'umutima wanje wose yavuze ati ariko nshaka kuvuga ikintu kimwe gusa ibyo bintu ntuja mu ishuri kubyiga yavuze ati nizera yuko biva ku Mana mushobora byose kandi abo bari batatu mu baganga bo mu rwego rwo hejuru irisivire abambere bari bafise kandi kandi rero nari nezerewe cyane kubw'ibyo no kumenya yuko nkumbura umwami yanyemereye gutera intambuko zimwe hariya abaforoma bose narababavugishije bo igitondo kimwe mvuye mu cumba ku bapimiramo mu radio nabariye narabye umutamakaza Kenya yararwaye cyane kandi nabandanije ngenda gushikaho ndamushikira niyumviriye ko nkumbure yari ku mfiro nuko ndavuga nti nshaka kukubaza ikibazo kimwe mushikanje yavuze ati ego umushinga ntaye navuze nti uri umukristo yavuze ati ndi umunywanyi w'ishengero runaka nuko mvuga nti nshaka gusa kubisigura neza kurusha navuze nti nshaka kumenya nambura umukristo mukristo by'ukuri nuko uramutse ujabutse iki kiyaga cy'ubuzima winjira mu kindi gihugu mbega uramukunda navuze nti mbega by'ukuri worokoka maze avuga tego mushinga ntahe norokoka navuze nti Imana iguhezagira umutima wawe rero aho umuyaga wuhutira hose umeze neza rero mu gihe ari uko biri kandi tugendagenze hariya no hino hirya no hino gusa tubona hariho abantu benshi bameze neza bari ko ku isi rero uyu munsi ninjiye mfisi yerekwa nja kubabwira kandi hato kandi nari nifuje kuvuga ubwa mbere ku gice cy'ijambo kimwe kuko nizera yuko ijambo ari ikintu cankenerwa rwose cankenerwa gusumba ibindi ubu kandi nanezerewe kubona Charlie Cox na mwene data abagenzi banje bahagaze hariya bose hamwe mwene data sinshobora kwiyumvira Jeffrey sinshobora kwiyumvira izina ryo benshi muri mwebwe bene data bagaciro muva Georgia muva mu mpinga itandukanye igihugu mugenzi wanje wa kera Billy yicaye nga nizera ko ariko biri iki gitondo kandi ndadara benshi na mwene data ava hariya muri Georgia abantu bampaye iyi kositime murazi ni imwe mu makositime meza kurusha ayandi nigeze kwambara imeze neza cyane by'ukuri kandi mufise agaciro kaniniya cyane kuri jewe ni nababwira ibyanshi shikiye jewe muri iyi minsi mike yiheze muraja kubona igituma niyumvira yuko ifise agaciro kanini ya kuri jewe rero ndizera umwami niyabigomba ashaka kubandanya intambara n'ishaka ryinshi cyane kurusha uko navyigeze imbere yaho mu buzima bwanjye kuko nabonye yuko bari atankeka noshobora gupfa uyu munsi ibyo ntabyo nzi ibipimo byanjye by'umutima n'ibindi byose ubwoko butandukanye 16 by'iradiyo ega ibipimo bikwiriye by'umubiri byerekanye yuko ndi muzima ko umuntu ashobora kuba muzima ikiremwa muntu ku isi kubw'ibyo ndabikenguruka ariko ibintu byose n'ibyo byose kandi shimira Imana nongera ndayikengurukira yuko nizera yuko ikingumije mu gikorwa cyayo si ibyo yanyeretse akanya gatoya gusa imbere yawo murabona byatumye nezerwa cyane nyene rero ndiyumvirira ijoro mumeze neza mwene data w'agaciro hari umuntu atingungira ko ni mwene data Neville kandi namba hari umuntu n'umwe muri mwebwe yari ngakuyinga uheze kandi yiyumvirije burya butumwa bw'igitangaza yavuze bwerekeye umubiri w'amavuta bwari bumwe mu butumwa bwa mbere nigeze kumva n'ubwo mwene data Neville yavuze ku bwa mpemu yera kuwiyinga uheze kuri ubu busho butoya bw'intama Imana yakoranije hamwe kandi namba vyoba ari vyiza bihimbara umwami kandi hamwe na mwene data Neville n'ishengero nshaka gusubira kuvugira ijoro kandi ntangure urukurikirane rwa tuvuge ku wa mbere mu ijoro nshatse kuvuga kuwiyinga mu ijoro no ku wa gatatu mu ijoro no kuwiyinga uzu urukurikirane rw'ibyo nize sinari kuba nategerezwa kuguma hariya kubitara ariko bwa mbere babembere abana beza cyane bampaye icyuma cya gatatu cy'igiciro nuko rero nafashe gusa bibiliya zanje ibitabo byanje maze nduza umutwe w'igitanda nuko ndicara neza hariya na bibiliya zanje zose n'ibintu birambitse hirya no hino kandi nagize by'ukuri ibihe byiza gushyitsa aho wazaniye ry'amavuta y'ibibonobono hariya ibihe byanje byiza byahereye aho nyine byari bimbereye ariko ariko mwene data pati nari ndwaye byo kuri byo bintu sinshobora kubyihanganira kandi ariko nari mu bihe byiza hari iminsi 3 cyangwa 4 ya imbere nari mu bihe byiza kandi nari ko ndasoma igitabo cy'abanyefeso yo uko gushigwa hamwe yakishengero kandi niyumvira ko ari ikintu cyiza kandi kandi namba mwebwe ubu mufise ishengero mujamwe mujeyo kandi muhagarare mu kibanza cyanyu cy'akazi ariko namba mudafise ishengero kandi mukaba mwifuza kugarukira ijoro no kuwa gatatu mu ijoro no kuwinga mu ijoro 23 nshaka gufatira ijoro igitabo cya mbere cy'abanyefeso kandi kuwa gatatu mu ijoro igice cya kabiri cy'abanyefeso hanyuma kuwinga igice cya gatatu cy'abanyefeso kugira nshire ishengero mu rutonde murazi icyo nshaka kuvuga ni kurishira ahantu haryo kandi nibaza ko ari ukubaka ishengero kandi sindi ko nimbwirira ibibi abakoranira mu nyubako ya Branham Tabernacle gusa kandi namba harimo bamwe muri mwebwe bene data bakundwa nazi ko bamwe muri mwebwe ndibaza bafise ibikorane byabo bari umuntu bacu biseseruge kandi n'abandi batandukanye bafise amakoraniro burari byo n'ibikorane byo mubyuro mubicemwo n'abakozi ba Kristo abagabo bakiri bato batambitse imbere basohotse igihe amashengero yabo bwite yahakana ukuri n'ibintu nk'ibyo barasohotse neza hanyuma Imana ibahamagarira igikorwa ego mugenzi na shimu uwo muntu sinshobora namba no kwibuka izina ry'uwo muntu ariko n'umugabo akiri muto mwiza umuhungu hizasa neza w'umugore mwiza n'abana kandi mwene data Juni Jackson yigeze kugira ibikorane no epfo uwo ni kindi gikombe cyiza kidasanzwe cy'ubuntu butangaje bw'Imana kandi iyo hari ibikorane by'imibyuro mu mashengero yanyu mujeyo kandi nibyo mutegerezwa gukora kuko ntimuzi umunyabyashobora kuza kuri ya rutare kandi ushobora kumva worongorera uwo muntu kuri Kristo iyo ikazokubera imbere ihambaye hariya hakurya uku ni ukwigisha gusa no gushyira ku rutonde ishengero hano mu ikoraniro gufasha mu rugendo rero sinazanye isaha yanje kubw'ibyo umuntu munaka ategerezwa kundabira isaha doka hejeje kunyereka kwa yifise rero mwene data kubw'ibyo rero ntuzonyishuza menshi ni byiza yemwe ubu ni byiza yemwe ubu sinizeye ko gutangura n'iki kintu ari byiza kubw'ibyo ubu yoyo si kubuni isaha yagiye gusa neza noneho noneho doko yavuze ko yasigaje amasanti time 10 ku isabukuru yiwe kugira niyumve neza kuko hari imyaka 2 cyangwa 3 hagati yiwe nanjye rero murashobora kubona aho ndepfo kwibarabara ariko yo ntacyo bitwaye kuri je ubu sinshaka kuvuga umwanya muremure
I won't speak very long.
Ubu namba hari abanyamahanga hagati yacu dushaka neza na neza kubaha ikaze n'umutima wacu wose murahawe ikaze rwose hano muri iri koraniro ritoya ntidufise inyubako ihambaye biri mu mugambo wo kuyubakira si ikibanza kinini ariko gusa iyo yaravuyeho irangi rero tugiye kugerageza kuyubakira ishengero hano ritoya ryiza ryicarika neza vuba nk'uko umwami abidushoboje kandi benshi muri twebwe bariko bagira ibi akigoro muri iyo ntumbero kandi ibyo kuri turabishima ubu ndashaka ko mufata hamwe nanje kubwo igisoma cyo muri iki gitondo muri Samweli wa mbere igice cy'umunani kandi tujya gutangurira ku karongo reka dutangure ku karongo k'19 ka 19 na 20 nkumbure nk'igisomwa gito kiduha intumbero kandi ubu mugihe mukigifashe kandi mbere twebwe turajya kuhasoma hanyuma rero turashaka kujya gusenga noneho bahariho muri iki gitondo imitwaro yatanzwe kandi hari abavuga bati munyibuke gusa mu gikorane cyacu cya hanyuma haciye indwi zibiri cyangwa zitatu igihe nari mfise igikorane bavuze twebwe kubw'ibyo rero mu gihe mu kibandanye igikorane kizotangura ishoto kwa itariki zitandatu ubu twiteze ibihe byiza Middletown iyo mwebwe mufise ubukiro bwegereje ni muze kandi kira ikambi nini ya kuruzi neza ho yemwe twe ubutumwa bwose mutigeze mwumva bose bari haruguru nepfo y'uruzi abavuga ubutumwa buri gitondo umunsi wose nijoro bose rero bakoranira hamwe n'ikibuga kinini ya kinini cyane kiruta Silver Hills inshuro nyinshi kandi kandi rero ahantu hanini dushobora gushikira abantu hagati y'ibihumbi umunani n'ibihumbi cumi kandi hamahugiye tugira ibihe byiza muri Ohio hani mene data kidi wa kera ubwo nagiye gusengera igitondo kimwe mwese muribuka ndababwira haye zindwi zitatu muganga yamuhaye amasaha mirongo ibiri nane yo kubaho arahagaze kandi agenda agenda irya nino yasubiye mu icyanditswe indirimbo adashobora kuririmba hanyuma yinjiyeyo maze ndamuraba igitondo kimwe hamwe n'ako gatambara gatoye kureba navuze hano hafi y'amasaha atatu canka n'imbere y'uko buca kugira ngo nshobore gushikira bavuze yuko uwo munsi yari ugupfa yari afise kansere y'uruhago n'umugore wiwe muto yashaje w'agaciro yamisura ku masani ntime mirongo itanu ku munsi aho n'imbere y'uko buca gushika inyuma y'uko bwije ku masaha ntime mirongo itanu kugira ngo umugabo we agume ku rubuga kuvuga butumwa yavuze ubutumwa nk'umubyuro indwi zibiri atora amashikanwa aronka amasaha ntime mirongo umunani ariko narabonye bicaye hari igitondo kimwe abo babiri bubakanye batoya bashaje bubakanye batoya ahubwo bicaye hariya hamwe n'agatambara ikiwe gatoya kubita ubwo byiwe hamwe n'umwe mubo yababwiye ubutumwa bakizera afise imyaka mirongo icyenda n'ibiri agisayangana kandi akeye umupentekoti wo ku itsitso kandi yicaye hariya murabizi kandi navuze ntimurazi mwebwe abatama igituma mwicaye hano murindiriye ko ubwato buza gusa nta kindi atakazi kabo ibyo bashyitse ko byose umugambi ushyiriye bashyitse ko kandi ubu biteguriye kujya guhembwa nabwiye mwene data shambwira mwene data Getson Kreide icyo gitondo uzoba uri mu gikorane cy'icatokwa yarampamagaye ejo avuga ati ndi nzoba ariho ndi mwene data Branham ameze neza gusa benshi mu gikorane n'ibyamwa by'igikorwa cy'imana cyanjye gishasha mwene data w'umubatisita ahagaze hano umukobwa w'inkumi yasa n'uwagararice hanyuma ndamubwira nti ndaguhaye umukobwa wawe kubw'ubwami bw'umwami Yesu ikindi gitondo kandi agiye muhira yari yakigijwe hamwe n'ubundi hano muri iki gitondo aza kubatizwa kandi birabandanye kandi umugabo umushinga na Esotuman umugenzi wanjye wo muri Kanada nabukwe yari kumfira umvuga nti niwashikariya urasangayo nyoko buko ameze neza ariko arakira ni byiza uko niko byari bimeze kandi gusa abantu baza gusabira mu ntango yabyo ubu bigenda ariko yo twiteze ibirenze byinshi hejuru ya byose turi mu bihe bibi kandi bya nyuma ariko mu gihe cy'ubwiza
Now have you got your Bible?
Rero murafise Bibiliya zanyu ngo dusome igice cy'umwani cya Samweli.
Samuel not promised Jean to stay back there to record the rest of this.
Kandi nasezeraniye Jene kuguma hari inyuma kugira ngo dufate kuri bande ibisigaye kuri ibi niho twa tukibitangura mu gikorane cyacu. Ariko abantu banka kumva ibyo Samuel ababari baravuga bati ntacyo biri ko turagomba umwami wo kutuganza. Kugira ngo natwe tumere nk'ayandi mahanga yose tugire umwami wo kuducira imanza no kutuva imbere no kuturwanira mu ntambara Samweli yumvise iby'abantu bavuze byose abishikiriza Uhoraho Uhoraho aramwishura ati ntubemerere ubimikire umwami maze Samweli abarira Abisirayeli ati mwese nimwitahire mu bisagara by'iwanyu rero hamwe nogerageza guhitamo muri ibi muri iki gitondo icyo ni ukwita igisomwa mu minota mike iri imbere nifuza guhitamo igisomwa cya umwami yanswe cyari igihe nk'uko mu bindi bihe byose abo bantu batigeze bashaka ko Imana ibarongora bishakira uburongozi bwabo bigombeye kandi iyi nkuru muri kino gitondo kandi nimwasubira imuhira byobaye byiza kubandanya mubisoma
It was during the time of
Samweli
days of Samuel, the man of God, umuntu
w'Imana upfugishwa n'Imana kandi yari umuntu atunganye kandi umuntu mwiza yubahwa yemerwa umunyakuri n'imvuga kuri ku bantu ntiyigeze kubabesha kandi nta bindi yababwira atari ni kuhora hagize ariko abantu bageze ahantu bashaka guhindura iyi nteguro bari barabiye ku bafilisitiya abamareki abamori abaheti n'ayandi mahanga yo ku isi kandi bari barabonye yuko bafise abami babaganza no kubarongora no kubarwanira intambara n'ibindi kandi byabonetse ku Isirayeli yashaka kwigenza nk'abarya abami n'arya yandi mahanga ariko ntihari bwigere habaho mu gihe na kimwe aho Imana yashatse ko abantu bayo bifata nk'abantu b'isi canke kuganzwa canke gutwarwa nk'abantu b'isi igihe cyose abantu b'Imana babaye abantu bihariye abantu batandukanye n'abandi bahamagariwe gusohoka bashyizwa habo kandi bose hamwe bari biharije mu bikorwa byabo mu nzira zabo ukungene babaho bitandukanye n'iby'ab'isi bagira ubushake bwabo bw'ibintu n'ukungene bateye byabaye bitandukanye n'ibintu abantu b'iyi si bipfuza
that the people of the world desire. And the people of Israel
baza kuri Samweli bavuga bati uburi kurasaza kandi abana bawe ntibagendera mu nzira yawe kubera batari mu kuri nka Samweli batangisha abantu ibiturire bakabatoza n'amahera hanyuma bavuga ati Samweli abahungu bawe ntibameze kimwe na wewe rero dushaka ko wosoho kukatuzanira umwami hanyuma umuseke amukwe amavuta kandi tugira ihanga nk'ayandi mahanga yose yo ku isi hanyuma Samweli agerageza kubabwira yuko ibyo bitazobabera byiza yavuze ati nimwakora ibyo ikintu cya mbere mwomenya muzobona ko azosohoka abahungu banyu mu mazu yanyu hanyuma bagira abasoda biruke imbere y'umukogote wiwe hanyuma bikorere ibirwanisho n'amacumu si ibyo gusa
bakers of bread and take them away from you to feed the army. And said besides all that,
sibyo gusa zofata abakobwa banyu bacumba imitsima hanyuma bajane kure yanyu kugira bagaburire ingabo hanyuma ati hamwe n'ibyo byose azobatoza amakori ku mbuto zanyu n'ibyo mwimbuye byose byose azobitoza ikori kugira imyenda minaka ya leta n'ibindi zotegerezwa kuzorihwa yavuze ati nibaza ko mwese hamwe muriko murakora ikosa ariko igihe abantu bavuze batariko turacakeneye kumenya kumera nk'ayandi mahanga hari ikintu kinaka ku byerekeye abagabo n'abagore ko bifuza kumera nk'umwe nk'uwundi kandi habayeho umuntu umwe wenyine yabayeho ku isi yatubereye akarorero kandi uwo yari umwe yadupfiriye twese umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo we n'akarorero keza k'icyo twotegerejwe kuba iminsi yose gukora ibikorwa bya Data no gukora ibigororotse kandi ntibiraba ukungene iyo Samweli yagerageje kumvisha abantu igihe cyose bagumye bamwiruka inyuma umurango n'ijoro bati dukeneye umwami dukeneye umuntu dukeneye umuntu dushobora kuvuga tuti uyu ni umurongozi wacu kandi ibyo ntibyigeze kuba ubugombe bw'imana ntibyigeze kuba ubugombe bw'imana cyangwa ntibuzokwigera buba ubugombe bw'imana yuko umuntu aganza abandi imana niyiganza umuntu imana niyutuganza umwami wacu kandi n'uguhona kunini cyane uno munsi kuko umuntu asa n'ufise cya cyiyumviro nyine ntibasa n'abashobora gucakira yuko imana ikiganza umuntu mu gishingo cy'umuntu kuganza umuntu rero bitoreye umuntu umwe yitwa Sawuli umwana wa Kishi kandi yari umuntu yemerwa kandi yubahwa ariko yagaragaye neza kuri abo bantu kuko yari munini muremure umutware w'igihagararo cy'umugabo ibyanditswe bivuga ko umutwe n'ibitugu byiwe byasumba umuntu wese muri Isirayeli yasa n'umwami kandi yari umunyakaranga mu maso yari umuntu w'ubwenge atangaje ubu bene uyo mugabo abantu bakunda guhita muno munsi abantu basa n'uko batanezererwa ahantu Imana yabashyize mu ishengero kuyoborwa no kuganzwa na mwemu yera bashaka umuntu munaka umuntu kanaka idini rinaka abantu banaka baganza ishengero gutyo ntibashoboye kwiyegurira rwose mu biganza by'imana kuba ba mwemu kuyoborwa na mwemu yera bashaka umuntu munaka bagirira idini ryabo umuntu munaka azobabwira gusa ukuntu bo bigira na byose bijyanye na byo rero uyu muntu yasa n'uko yari abereye neza cyane kino kibanza kuko yari umunyabwenge cyane kandi ni nk'uno munsi rwose turakunda guhitamo abantu nk'ako kuganza amashengero yacu kuganza ishengero ry'imana nta kintu kibi na kimwe mfise no kuvuga kuri ibyo ariko gusangira mvuge gusa ikintu kimwe yuko si ubugombe bw'imana ntibyigeze buba ubugombe bw'imana kandi ntibuzokwigera buba ubugombe bw'imana ko biba nk'uko imana iganza abantu bayo ikabayobora umwe umwe wese rero dusanga yuko uno muhungu wa Kishi umuntu ahambaye kandi indemo yiwe na yiwe yasa n'uko yari abereye abantu yuko umutamana yambaye wobaye uhambaye kandi igitsibo ku mutwe wiwe hejuru y'abandi bantu bose uko yagenda kose yari kuba umuntu abereye ubwami bwa Isirayeli kuko abandi bami bandi b'abandi mahanga bari kwiyumvira batehera uwo muntu ukuntu bari gutunga intoke zabo no kuvuga bati raba ngahehe umwami ahambaye dukizeho umuntu ahambaye atuganza kandi birababaje kuvuga ariko ese ukuntu ari ukuri uno munsi ku ishengero bakunda kuvuga bati umupasitori wacu ntafise ubwenge buke n'umuntu ahambaye afise impamyabushobozi kuva Hertford cyangwa ishure rihambaye rya teolojiya arafise impamyabushobozi zine zaha na hariya kandi n'umuntu ashoboye cyane gucacanya abantu Ibyo byose byo bapiza kandi bifite kibanza cyacu byariko inzira y'Imana ku ishengero ryayo no kuyoborwa na mwemu yera hamwe na mwemu wayo. Ariko bakunda kuvuga bati dufise rino dini rihambaye dukomoka ko. Twatanguye kera cyane mu minsi ya mbere igihe twari inkehwa abantu bake cyane gusa kandi bari kurushi. Kandi ubu twaragwiriye gushikaho duharurwa mu madini ahambaye. Dufise amashure meza cyane n'abakozi b'Imana bize cyane. Dufise igugu ry'abantu bambara neza cyane. Kandi abantu b'abanyabwenge cyane mu gisagara basenga mu idini ryacu. Kandi dukora neza kandi dukora ibikorwa byiza n'ibindi byose nk'ibyo kandi nta na kimwe Imana yarahakanye ko novuze ijambo na rimwe rinyuranye n'iryo kuko ibyo ni byiza cyavyo ni byiza byose. Ariko yamarasa ubugombe bw'Imana yuko umuntu yoganza abantu. Imana yatumye ku munsi wa Pentekoti mpemu yera kuganza mu mitima y'abantu kandi aganze mu buzima bwiwe. Umuntu ntiyategerezwa kuganza uwundi muntu. Ariko turakunda kuvuga ibyo. Ni ikintu cyiza cyane igihe dushobora kuvuga ko turi abanywanyi b'idini nk'iryo rihambaye. Uri umukristo? Uko niko nashikiriye kino cyigwa. Igihe nari ku bitaro hanyuma nari kubaza umwe uri umukristo? Jewe ndi umunywanyi w'iki na kiriya. Uri umukristo? Jewe ndi umunywanyi w'iki na kiriya. Hanyuma haraje umuforomakazi hafi yanje aho nariko ndasoma Bibiliya. Hanyuma yari umuforoma kandi mushasha. Hanyuma yavuze ati amakuru yawe, yavuze ati nizera kuri umurevera Braname nga waje gusutsa umwana. Navuze nti ndiwe. Kandi yavuze ati noshobora gukutsirita mu mugongo na alikoro kugira ngo bitume wiyumva neza kuruta. Rero navuze nti urashobora kubikora. Kandi mu gihe yari ko aransirita mu mugongo yavuze ati mbega uri umunywanyi w'irihe dini? Rero navuze nti yo ndi umunywanyi dini rya kera kuruta yandabaho. Rero yavuze ati iryo nirihe dini? Navuze nti ni rimwe yashirwa imbere, ryashirwaho imbere y'uko isi ishirwaho. Kandi yo yavuze ati kisi nibaza ko ndarizi neza. Yavuze ati ndi umunywanyi w'ishengero rinaka, mbega iryo nirihe dini? Navuze ntoya mupfase niryo niryo imyaka amajana nkabira heza. Iryo dini ariko iri dini ryatanguye igihe inyenyeri zo mu gitondo zaririmbira hamwe n'abana b'Imana basemerera kubera umunezero igihe babona ukuza k'umucunguzi gucungura ubwoko bw'umuntu. Rero yaciye ahagarika gutsirita umugongo wanje kandi nahindukiye gutya kugira ngo uwo mupfaso nashobore gutsirita. Kandi yaturuka hafi ya cordon nga twagiye mu byo kuvuga. Rero yavuze ati mushinga naye nanye nizeye ko namba Imana yarigeze kuba Imana iracyari Imana uno munsi neza nk'uko yari mu minsi ya kera. Yavuze ati naho ishengero ryanje neza na neza ariko hatani byariko nizeye ko ari ukuri. Kandi navuze nti nturi kure y'ubwami bw'Imana mugore ukiri mutoya. Yavuze ati namba yarigeze kuba umukiza indwara, mbega ntakiri ubukiza indwara. Navuze nti nikware atagukekeranya gato imushikali. Ariko umuntu ashaka kuganza kandi kuganza umuntu. Kandi umuntu ashaka kuganza umuntu amuganza, ntashaka kw'Imana imuganza. Rero uyu muhungu wa Kish Sauli niko yitwa yari nyishu neza ko bya bashaka umuntu w'igihagarara hambaye kandi yo yashobora gusa kubarongora mu ntambara zabo n'ibindi. Ariko naho biruko ntibwari uburyo bw'Imana bwo gukora ibintu. Imana yashaka umuhanuzi wayo w'umwizigirwa wa kera wo kubarongora no kubabwira amajambo yayo. Rero uyu munsi mu gihe cy'ishengero cyacu gihambaye tubayemo. Twebwe ndiyumvira kandi ndabyizera n'umutima wanje wose yuko twakoze neza na neza ibinyuranye n'iby'Imana yadutegetse gukora. Amajambo ya nyuma y'umukiza wacu yari muri Mariko 16 yavuze ati, mugende muje mu bihugu byose mubwira baremwe ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera ni bazosenda amadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimi nsha, kandi namba bazofata inzoka canke nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya.
They should take up serpents or drink deadly things that would not harm them. And if they lay their hands,
kandi batorambika ibiganza kubagwaye bashire. Nta muntu ariho, nta mwana wa kishi cyangwa uwundi muntu n'umwe ashobora gukora ibyo atari mu burongozi bwa Mwami yera. Ariko twashizeho amashuri, twashizeho amaseminare, maze dushiraho amadini kugira ngo twinezereze kandi duse n'isi yose. Rero Mwami yera yahora ari umurongozi muri iki gihugu. Iki gihugu cyahora kirongorwa kera mu igihe bandika itangazo ry'ukwikukira, kandi hariho intebe irenze ko yari hariya. Nta gukekeranya na gukeya kuri mu byiyumviro byanje yuko umwana w'Imana yari yicaye kuri irya meza. Iki gihugu cyashyirwaho gishingiye ku bintu ngenderwako by'umwitegembyo wo gusenga n'umwitegembyo kuri bose no ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana.
And upon the basis of
ijambo ry'Imana rihoraho.
But we have corrupted,
ariko ibyo twarabyononye.
Politike
twatoye abantu hariya mu kugura no kugurisha n'amasezerano y'ububeshi gushitsa igihugu cyacu na politike yacu na demokrasi yacu byaranduye cyane gushitsaho ari uruvangatirane n'ibya gikominista n'ubwoko bwose bw'integuro. Kandi kenshi dutanguza inama isengesho y'amashyirahamwe y'ibihugu akoranye kandi hariya canke kugira ngo habe ibiganiro, kandi igihe kimwe igihe gihambaye ubupfuba nta n'ubwo habaye akanya ko gusenga. Ni gute dushobora gukemura ibidutandukanya hatabaye gusenga? Ni gute dushobora kono kwitega mu isi yose kwigera dukora ikintu na kimwe hatabaye uburongozi bwa Mwami yera? Ariko reka mvuge ibintu urukundo n'icyubahiro ku gihugu cyacu no kwibendera yacu no kuri Repubulika rihagarariye. Twanse umurongozi wacu, Mwami yera, kandi biciye muri politiki yononekaye. Twazanye abantu b'ibyiyumviro byononekaye, kandi mutaravye neza bagiye kuzokora rimwe mu makosa y'incamutwe ya mbere bigeze gukora. Ubu nyine kubera yuko abantu bifuza ko abantu aribo batwara. Icyo dukeneye mu murwa mukuru w'izi Leta Zunze Ubumwe, umukuru w'igihugu, icyo dukeneye mu nama nkengu z'amateka, icyo dukeneye mu masentare n'abantu bashikaniye ubuzima bw'Imana kandi buzuye Mwami yera, kandi barongorwa n'uburongozi bwiwe buva ku Mana. Ariko mu gishingo cy'ibyo dutora abantu bize, abantu bafise ishusho yo kubaha Imana kandi bahakana ubushobozi bw'Imana, abantu batemera Imana kandi rimwe na rimwe babikurusha ibyo twazanye mu bice bya politiki by'igihugu cyacu. sibyo gusa ariko mu mashengero yacu amashengero yacu yononekaye bifatiye ukuntu twebwe mu gutora bungere bo kuturongora twagiye mu maseminari maze dutora abantu b'ibihangange mu kwiga abantu b'ubwenge buhanitse abantu bafise ubumenyi bwinshi
Man who has scholarships and are great mixers among
Kandi bafise abantu benshi bazinanye kandi hari abantu bahambaye mu kibano ivyo ntacho mfise ndabivuga ko kibirwanya abantu bameze neza mu ngendo zabo bitonda mu buzima bwabo n'ingene bitwara hagati y'abandi bantu no mu bantu abantu bahambaye mu bisata byabo abatakibi ndabavuga ko imana ndinde kuba impemu yanje yo kwigera iba nabi nk'uko ariko naho biri uko ivyo si by'imana yadutoreye n'uburongozi bwa mpemu yera kristo mu mitima y'abantu benshi muri abo bantu bize bahagarara kuri arutari zacu bahakana ukubaho nyakuri kwa mpemu yera benshi muri bo bahakana ukubaho kugukira indwara kuva ku mana n'ubushobozi bwa mpemu yera nariko ndasoma inkuru imwe ejo nizera ko ari hare ejo urukurikirane rw'ibinyamakuru byanditswe kuri Jack Co umuhisi Jack Co umwe mu bo nashikanye ku mwami Yesu
Who was a mighty man of valor?
Yari umuntu w'umuhiza akomeye mu gihe ciwe. Kandi yari yarengukishijwe hariya muri Florida.
Down in Florida because of
akumva z'uko yasabye umwana mutoya gukura ibyuma byamugaye ku maguru no kugendagenda imbere kandi mu gukora ibyo uwo mwana yaragendagenza imbere bisanzwe mazaragwa igihe yari ashikiriye nyina ibyo byose byari uburiganya bw'umwasi wa kristo uyu mugore akiri mutoya n'umugabo wiwe bashengeje mwene data w'umwubahwa mu masentare y'igihugu kandi igihe amashengero yose yategerejwe gushigikira mwene data Jack igihe umuntu wese wo mu ishengero ryitirirwa izina rya Yesu Kristo yotegerejwe kumushigikira nk'intwari buri muntu yitirirwa izina ry'umwami Yesu yotegerejwe gupfukama ngo asenge ariko mu gishingo cy'ibyo ku ntanga amarara y'ibimenyesha makuru rimwe mu madini yaca hambaye ryavuze ko ryifatanije n'abapagani mu gucira ku iteka no gufunga mwene data Jack Co murashobora kwibaza ishengero ryitirigwa izina rya Kristo ryoshobora kwifatanya n'abapagani mu gucira ku iteka umuntu mwiza agerageza n'umutima wiwe wose guhagararira Bibiliya ariko barabikoze kandi rero mwene data Gordon Lindsay yaraje kumufasha hanyuma igihe umucamanza atizera yavuga ati uyu muntu n'umuriganya kuko yatumye bakura uyu mwana ibirato by'ibimuga by'ibimuga aramureka agenda imbere ahavugirwa ubutuma hanyuma avuga ko yakize yabeshe kandi yakoze ikinyuranye n'amategeko ya muganga ku bw'ibyo aciriwe ku iteka kuko yagize uburiganya rero umushinga ntahe ko yarahagurutse hanyuma avuga ati mugenzi ndahakanye iryo tangazo imana yakijije uwo muhungu rero umucamanza yavuze ati ndabaza umuntu wari we wese muri uru rukiko namba iryo tangazo ryoshobora kuba ukuri yuko Imana yoshobora gukiza urya muhungu ari ku mpera imwe ya rutari maze ikamureka akarwara ku yindi mpera namba iryo tangazo rishobora kwemezwa na Bibiliya rero mvuze ko umushinga ntaye ko afise uburenganzira bw'itangazo ryiwe rero umukozi w'Imana yadugije ikiganza siwe maze avuga ati nyakubahwa mushinga ntaye ndashobora kubivuga kandi umucamanza yavuze ati bivuge rero umukozi w'Imana yarahagurutse maze avuga ati ijoro rimwe ku kiyaga cy'imikuba myinshi igihe ubwato butoya bwari hafi kwibira umunsi ibyizigiro byose byo gukira byari byagiye babonye Yesu umwana w'Imana azegendera ku mazi hanyuma umwe mu ntumwa yitwa Petero yavuze ati namba ari wewe mwami nyemerera nze kuri wewe ku mazi
If that be you, Lord, bid me come to you on the water. And he said,
Hanyuma avuga ati umwami yabwiye intumwa Petero ati ngo rero yasohotse mu bwato mushinga ntahatambuka neza nka Yesu agendera ku mazi. Ariko amaze kugira ubwoba yatanguye kwibira imbere y'uko ashikira Yesu. Umucamanza yavuze ati urubanza ruraheze
amen
dukeneye uburongozi bwa mpemu yera atari ubwenge bw'abantu
Sawuli
umuhungu wa Kishi yagizwe rero umu akapitene wo kuganza abantu kandi yafasha abantu ibihumbi bibiri na Yonatani afata igihumbi kandi Yonatani yamanutse mu nkambi maze atsinda umugwi w'Amamora bamora ahubwo kandi igihe yabatsinda Sawuli yavugije inzamba maze avuga ati murabe ibyo Sawuli yakoze yatanguye kuzura ubwishime neza umuntu amaze kuba umuhinga mu bya teolojiya Changa fisa kantu gatoye kamase kwizina ryiwe acika ugereranije umuntu azi byose abantu b'Imana n'abantu baciye bugufi ihanga ry'Imana n'ihanga riciye bugufi igihe ubonye umuntu munaka avuga ko baronze mpemu yera maze bagatangura kwitandukanya umengo ntibagira ukwizera bagenda nk'abagerageza kuba icyo batari mwibuke gusa ntibakiriye umwami Yesu rero tubona ko umwansi afatamwo icyicaro kandi azoja kwinjira mu mugwi mutoya w'abantu b'Imana maze anogora ijisho ry'iburyo ry'umuntu wese ibyo ni byo umwansi yamagerageza gukora no gukuramo amaso yombi namba bishoboye ku buryo abantu badashobora kubona ibyo bakora ibyo ni byo Satani agerageza gukora uno munsi ku mukristo wese kumukuramo ukubona kwiwe kwa mpemu ku buryo ashobora gusa gukurikira insiguro y'ibintu mu buryo bw'ubwenge atari insiguro ya mpemu yera imurongora ku buryo rero igihe bakora ibyo igihe ukuneshwa guhambaye kwaza rero Sawuli yahimbaguye inka nini ya zibiri maze azirungikira ihanga ryose kandi nifuza ko mwobona ibi ngaha igihe Sawuli yarungika ibihimba by'izo nka ku Bisirayeli bose bo kandi bayavuze ati umuntu wese atazokurikira Samweli na Sawuli mumureke izi nka zibe nk'izi mubona uruhendo rumeze gute yagerageje kwiyerekana ko yari kumwe n'umuntu w'Imana Yesu kuntu ukuntu bitari bya gikristo gutinya kw'abantu kwari ukubera Samweli ariko Sawuli yatumye bose bamukurikira kubera abantu batinya Samweli bareke bakurikire Samweli na Sawuli
let them come after Samuel and Saul
kandi Yesu ukuntu kenshi no munsi twabyumvise
We are the church of Christ.
Turi shengero rihambaye, turi shengero rya Kristo, turi shengero ry'Imana. Turaba naba. Bituma abantu baja mu bwoba kandi biyumvira ko aho byukuri ari Imana ikorera. Kandi ntibashaka uburongozi bwa mpemu yera butuma bakurikira abantu nkabo kuko bakunda kubaho ubuzima bwabo bihariye, bakunda kwizera ibyo bashaka kwizera. Mbega murabibona? Mpemu yera n'umucamanza wacu. Imana ntiyigeze iduha umupapa cyangwa umusenyeri cyangwa uwo ari we wese kuba umucamanza. Mpemu yera umuntu, Imana mu ishusho ya mpemu yera n'umucamanza wacu kandi umurongozi wacu. None n'igihe mpamvu y'ibyo, ndabasabye muharirire iyi mvugo. Ikaze kandi ikaze rwose, sinshaka kuvuga ko aricyo bivuga, ndabivuga bipfuye ku rukundo. Ariko mpemu yera avuga ko ari bibi ku bagore bacu kumwe imishatsi yabo, kandi ni bibi ku bagore bacu kwambara udukabutura dutoya n'amapantaro no gusiga amarangi iminwa yabo no mu maso. Mpemu yera avuga ko ari bibi. Ariko dushaka ko abagabo batubwira ko ari byiza cyane mu gihe tumukurikirana Samweli. Bashaka kubaho mu minsi itandatu uko bashaka kose, hanyuma bakajya ku ishengero kuwiyinga mu gitondo, kandi umuntu w'umunyabwenge afise impapuro nyinshi z'umutsindo za akaminuza ashobora kubabwira ubutumwa butoya buzo ibitebu bikeya muri bwo byonezereza amatwi yabo, kandi basamaka bakabasamaza nyirerezi inaka canke gahunda y'imbonesha kure, hanyuma akabavugira isengesho ritoya maze akabarungika muhira hamwe n'ubwoko bw'ukumva batekanye n'uguhazwa kwihariye ko bakoze iby'idini ryabo. Ubwo si ubugombe bwa mpemu yera. Ubwo si ubugombe bwa mpemu yera. Mpemu yera ashaka ko mubaho mwubaha Imana iminsi yose, mwiyinga n'ijoro ryose, mwitandukanya n'ibintu by'isi. Ariko ishengero ntiribishaka. Bashaka umuntu munaka ashobora gusigura bibiri yuko bashaka kuyumva. Ntibazokumviriza ijwi rya mpemu yera rivugira muri Bibiliya. Benshi muri bo bashaka kuvuga bati iminsi y'ibitangaza yararenganye, ibyo nibyo binezereza abantu. Bashaka kuvuga bati nta mubatizo wa mpemu yera ubaho. Abantu ntibashaka kwigenza ugutandukanye nk'uko abandi bisi bigenza. Ntibashaka kujya mu ibarabara no koza mu maso habo, kandi akanda abagabo basa n'abasukuye atasigareti ku munwa, ikigoma, inkono y'itabi, ibyo bintu abagabo bakora. N'abagore bo bashaka kugira imishatsi moye migufiya cyane no kwambara amakanzu magufiya no kwerekana uko bateye n'ibindi, nibyo bashaka. Bashaka abantu bazobabwira bati ibyo ni cyane. Rero rya joro rindi ngahaje umuntu kumbwira ko kubera navuze ubutumwa kurwanya ibyo yuko idini rihambaye nk'abantu batanu muri bo bavuze bati tuzota mwene Data Branham kandi nta kindi tuzokorana nawe. Cyangwa uzokuramo izo bande hanyuma usaba ikigongwe cyangwa tuzoguta. Navuze nti nzohagararira ijambo ry'Imana niryahitana ibintu byose mpise mu buzima bwanjye, nzogumana n'ijambo kandi jewe. Bati yemwe mbega ntiwategerezwa kuvuga ibi na biriya ku ibande? navutse nti sindigera nigisha ikintu na kimwe mu butima bwanjye cyantera isoni sinzokuramwo bande n'imwe cyangwa amajwi yafashwe nguma nicyo mpemu yera vuga ku bw'ibyo mbeshwaho navyo nongere mpfe ku bwabyo sindiko ndagerageza kuvuga ivyanje bwitubu ariko ndiko ndagerageza kubaha akarorero kw'ibiriko biraba kugira mubibone no kubitahura n'abantu bashaka kurongorwa n'abantu ntibashaka Samweli kandi mbere yuko barobanutse amavuta Samweli umwami canke Sauli
Samuel came to them again.
Umwami murantunga Samweli yasubiye kubaza ko kandi ngira ndabivuge mu mvugo yakoresheje uno munsi murashobora kubisoma yavuze ati
He said, "What is the matter with God being?"
Hari ingorane nyabaki mu gihe Imana ibaye mu gihe Imana ibaye umwami wanyu yemwe nta mana tubona yemwe jewe ndi umuserukizi wayo Samweli yavuze ati noba narigeze kuvuga ikintu nigishike nk'uko nakivuze mbega sinababwiye ijambo ry'imana kandi ndababaze mbega naraje kubasega amahera yanyu hari ikintu nigeze kubambura nigeze kubazanira ikintu icyo ari cyo cyose atari kuhora hagize kandi Imana yarabigaragaje igihe cyose yuko kwari ukuri hanyuma yarungitse umuturagaro n'imvura murazi byanditswe mwebwe ngaho kugira yerekane yuko Samweli yarakanwa k'Imana kandi nka kurya Samweli yabaye ikigereranyo gishitse cya mpemu yera uno munsi mpemu yera n'akanwa k'Imana kavuga neza na neza ibyo bibiri yivuga ngwizere gusa ibyo bibiri yivuga kandi ntimurihindure na gato ariko bari bakeneye umuntu munaka yashobora kubabwira ibindi kandi abantu ntibovuze ko ubuvugishwa bwa Samweli butari butunganye bishuye bavuga bati Samweli ibyo wavuze byose mu izina ry'Uhoraho Uhoraho yarabishikije nk'uko wabivuze nta kosa na rimwe ririmwo ntiwigeze uza aho turi ngo udusega amahera warigwanye ko nta kintu gihambaye wigeze kudusaba kugukorera warizigiye Imana yawe kandi yagukuye mu bintu byose kandi amajambo yawe n'ay'ukuri ikintu cyose wasabye mu izina ry'Uhoraho carashitse nk'uko wabitse ariko hamwe n'ibyo turacakeneye umwami mbe murabona ukudasenyera ku mugozi umwe murashobora murabona uburiganya bw'umurwanizi ubushobora gukora ku muntu mu gishingo cyo kwiyegurira mpemu yera no kumviriza ni kuhora hagize kubw'ubuzima bwejejwe umuntu atagira agasembwa kubw'ubuzima bwejejwe abantu bihariye igihanga ryera abantu utuzeze ahubwo bivanze n'isi kandi bakora nk'isi kandi bakaja mu ishengero rinaka rivuga riti ni byiza akora gusa nk'uku hanyuma ubandanye murashobora kubona ibyo ari byo mbavuga bati nta kintu kimeze nk'ugukiza indwara yo mu batizo wa mpemu yera cyari ikintu ishengero ryifadikiza mu yandi majambo rero Imana yafasha abantu ikura mpemu yera mu rusengero hanyuma ireka amadini akure nta na kimwe nta na rimwe nta kintu nk'icyo kibaho mpemu yera ijambo ry'ukuri yotegerejwe kukurongora kugeza Yesu aje ariko uko niko byagenze Sauli yagiye ku ngoma wakomeye yari afise abayoboke benshi yo yari afise ibigwanisho byiza yo yari afise ibigwanisho vyiza, yari afise abaririmvyi, yari afise impinzo kandi yari afise amacumu, yo yarushije ayandi mahanga yose kandi yabinjije muri demokarasi ata muntu yigeze kuyumva. Kandi neza na neza ibyo ni by'amadini yacu n'amashengero yacu yagize uno munsi. Dufise inyubakwa z'ishengero zisumbye izindi buniniya ku isi. Dufise abantu ba mbere bambara neza kurusha abandi ku isi. Dufise incabwenge za mbere zishobora kubaho nk'abantu ba Sawuli yamenyerejwe bashobora gufata icumu kandi bari bashoboye kuritemberana no kurikoresha gushikaho amahanga y'abatinya. Bari abantu bamenyerejwe n'ibindi, ariko uno munsi hageze igihe haje ububarwanya kandi byakuye igisirikare cyose cy'Abisirayeli gushika aho bahagaze, barajugumira biteye ubwoba. Goliyati yabahaye agafindi ati, nimba Imana yanyu imeze kurya muyivuga, mwarigishijwe neza cyane. Hanyuma yarateshejwe umutwe, yabatesheje umutwe, ntibari bazi icyo bakora. Ibirwanisho byabo byiza cyane byakozwe neza ntibyari bigikora, amacumu yabo ntiyari igikora, hari habaye ikintu kinaka batari bwigere bumva imbere cyari ko kiraba. Kandi mu rupfasoni rwose no kubaha Imana no mu munezero no mu cyubahiro n'urukundo no gufatanya kw'abakristo, ndavutse ibi nasomye hirya y'ejo mu kinyamakuru cyo muri Afurika, aho umwana wacu wakisha umwansi wacu wivuga butumwa igihe umwisilamu yamubuza amahoro. Billy Graham yavuze ati, nimba Imana yanyu ari Imana muyireke ikize abarwaye nk'uko yavuze ko yobikoze. Kandi umwana wakisha hamwe n'abandi basirikare baracecetse hanyuma bava mu gihugu batsinzwe.
And the son of Kish with the rest of the army quieted themselves and left the country defeated.
Nibiterason Imana yacu n'Imana.
Our God is God.
Amen.
We have our good churches.
Turafise amashengero yacu meza, turafise ivugabutumwa ryiza. Turafise abaririmbyi bahembwa.
Spires in the country.
Turafise amakori meza cyane, iminara y'ishengero miremire cyane mu gihugu. Turafise abagabo beza cyane, amwe mu mahera menshi cyane. Turafise abize, turafise teolojia cyane, turashobora kuvuga ubutumwa, turashobora kubivuga, turashobora kwigisha no kuzana abantu mu ishengero no kuronka imiliyoni y'abakizwa buri mwaka. Abaririmbyi bacu bahembwa ivugabutumwa ryacu n'abanyabwenge. Ntirizi guhura na gafindo nk'ako, nta kintu kababi, nta kuntu babizi, nta kintu bazi ku nkomezi ziwe zo gukiza z'umubatizo wa mpemu yera. N'inkomezi zishobora gufata igitutu cy'umugabo ari ku mpfiro kubera kanseri hanyuma zikamubohora, nta kintu na kimwe kibizi ko. Ntibarigera bigishwa muri icyo gisata nka Sawuli n'umugwi we wako twe n'abantu. Ariko mureke mbwira abantu b'Imana namwe abana yuko mutegerezwa kumenya yuko Imana ntirigera ibasiga atacabona. Mukutamenya kuri Sawuli, Sawuli nta kintu na kimwe yamenye kuri ibyo. Ariko Imana yari ifise Dawidi mutoya hariya inyuma y'umusozi ahantu hanaka, atagaburira intama ibyatsi by'idini, yariko araziyoborera ku migezi y'amazi atekanye no mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye. Yari yitaye intama za se kandi nambi ikintu kinaka cinjiye umwasi yafata imwe mu ntama za se yamenye inkomezi z'Imana zo gucungura iyo ntama. Imani irachafise Dawidi umwe ahantu hanaka azi ico bisigura kubohora intama imwe y'Imana kubye inkomezi z'Imana aracamenya byose kuri ibyo yari itsigiye ntiyamenye ikintu na kimwe kubijanye n'ibirwanisho kigwanisho cha Sauli mbere ntiyashaka na kimwe muri ibyo ntiyashaka n'idini na rimwe ntiyashaka ikigwanisho cha kera kuri we yavuze ati sinzi ikintu na kimwe kuri ibyo ariko mundekere mu nkomezi nzi yari yagaburiye intama za se yari yitaye hicanya cy'ubwatsi yari yarazihaye ubwoko bwiza bw'ibifungurwa kandi zarabayeho kandi zirabyibuha umuntu ntazobeshwaho n'umutima gusa ariko umuntu azobeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana umwungi umwungere mwiza aratigaburira Yesu Kristo niwe wawundi ejo no munsi n'ibihe bidashira kandi namba umwansi afatiye umwe mu ndwara arazi inkomezi z'Imana murabe wa muhungu wa Dawidi yahagaze harya avuga ati urya muntu n'umurwanyi kuva kivuka kandi kuva mu busore bwiwe nta kintu na kimwe yamenye kiretse icumu n'ikirwanisho yigishijwe neza numunya teolojia nta kandi nta kintu na kimwe mu biziko yavuze tuko no kuri mugenzi sinzi ikintu na kimwe kunyigisho ziwe za teolojia ariko hari ikintu kimwe nzi nuko igihe umwansi aje gufata intama za data nagiye ni nkomezi z'Imana narayibohoye nayigarukaniye ubuzima bwayo mu mutekano nayigarukanye mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye no kumaza tekanye kandi Imana yashyize intambwe mu biganza byanjye hanyuma ndagiye hige igihe yafata imwe mu ntama zanje hanyuma yarandetse ndica idubu ni ku Imana yo mu ijuru izojana nanje kwica uwo mufilisitiya w'intakebwa turakeneye uburongozi bwa mpemu yera sinzi igitigiri cy'iminsi yanje nta muntu n'umwe abizi
go with me to slay this uncircumcised Philistine we need leadership of the Holy Spirit I don't know my days. No one does. The other morning I was
kirya gitondo nari ndyamye mu gitanda cyanje. Kandi nari nsinziriye kandi narose ko Joseph yararwaye. Kandi namufashe kugira ngo ndamusengere. Kandi gihe nikangura nagize uruhagarara navuze nti yemwe muhumbure Joseph agiye kurwara.
And I look going before me and
rero nabonye gici imbere yanje igitutu gitoya cijimye cibara rishaka gusa n'inginagina kandi wamenga ni jewe kandi naracitegereje kandi umuntu munaka yambaye ivyera yazinyuma yacho kandi yari we
I looked over to my wife to see if she was
nahindukiriye umukenyezi wanje kugira ngo ndabe ko yikanguye kugira ngo nshobore kumwereka ko yoshobora kubona iryo yerekwa ariko yarasinziriye navuze nti yo urantunga mwamari kubwo bwari ubuzima bwanje wotegerejwe kunyoborera mu kintu cyose nakoze igihe cyose ikintu icarizo cyose cashika niyumvira ko yari wewe ugikora
I said if you could only leave me.
Kandi ntatahura ko yari satani yagerageza akungumiza kuri yacu navuze nti iyaba washobora gusa kundongora kandi mu gihe naraba nabonye mu maso heza cyane ntarigera mbona umuntu yari imbere yanje araba inyuma yadugije ikiganza ciwe maze afata icanje kandi atangura kugenda genda gutya iyerekwa rira ndeka uyingu heze mu gitondo nari nikanguye kuri iyerekwa hari kuwa gatandatu ku namye mpagari ku mutima namye nibaza ibyo gupfa ku myaka 50 igihe canje nti siniyumviriye ko byoba birebire cyane kandi nibajije ico noba muri uwo mubiri wahinduwe umubiri wo mwijuru byoba yuko nobona bagenzi banje b'igiciro kandi tuvuge ibyifungu gitoya cera kigenda maze nkavuga nti ngurya mwene data Neville canke ko yoshobora kuvuga ati mwaramutse mwene data Branham hanyuma igihe Yesu yogaruka rero nosubira kuba umuntu niyumvira kenshi gutyo Nari kondarota ko nari burengero kandi ko nari kondamanukira mu murima mutoye w'igiterwa bita Artemisia kandi umukenyezi wanje twari kumwe kandi twari twamye tukuroba ifi kuruzi rero narahagaze maze n'ugururugi kandi kirere cyari cyiza cyane nticari kimeze nk'ahano kumwonga casa n'ubururu hamwe n'ibicu byiza byera kandi nabwiye umukenyezi wanje ntitwotegerejwe kuba twaraje ngakera cyane mukunzi wanje yavuze ati kuneza y'abana twotegerejwe biri navuze ntivyo ni maze ndikangura niyumviriye ndiko ndiko ndarota jane rwose ndibaza impamvu hanyuma naravye hasi kandi yararyamye iruhande yanje kandi negamiye umusego wanje nk'uko abantu benshi muri mwebwe mwabikoze nashize umutwe wanje ku mutwe w'igitanda maze nshiriki ganza vyanje inyuma yanje kandi narindyamye hariya nk'uko hanyuma navuze ni yemwe ndibaza gusa uko bizoba hanyukurya maze kugira imyaka 50 kandi nta na kimwe ndakora iyo abantu bashobora gusa gukora ikintu kinaka cyo gufasha umwami kuko ndazi ko ntazoba ndi umuntu apfa igice cy'igihe cyanjye cyararenganye n'imiburiburi cyanjye kirenze igice namba mbayeho nk'amarage nkica abantu banje igihe cyanjye cyamaze kurengana rero naravye hirya no hino kandi nari ndyamye hariya niteguriye kubyuka hari nk'isaha imwe navuze ntinizeye ko nja ku rusengero iki gitondo namba saraye nifuza kumva mwene data nevira vuga ubutumwa rero navuze ntiwikanguye mukunzi wanje kandi yari asinziriye rwose kandi sinshaka ko muhushibi byarampinduye sinshobora kuba wa wundi mwene data Braname narindi rero nararabye kandi numvise ikintu kinaka caguma kivuga kiti ni ugitangura bandanye intambara gumubandanya gusa nanyiganyije umutwe wanje umunota umwe niyumviriye ntiyemwe nkumbure nariko ndiyumvira gusa gutya muraza umuntu ashobora kugira ibyo yikuriye mu mutwe rero navuze ntinkumbure nabyiyumviriye mu mutwe gusa navuze yavyavuga biti bandanye urugamba gumugenda navuze nti nkumbure nabivuze rero nihekenye umuntu wa hanyuma nshira ikiganza ku mutwe kandi byasubiye kugaruka bivuga biti gumubandanye yuba waruzi gusa ikiri ku mpera y'inzira kandi wamenga ni nkaho noshobora kumva Graham Snelling cyangwa n'umunaka yaririmbye irya ndirimbo nk'uko bagiririmbye ngaha anemaye namwe mwese nkumbuye iwacu cyane mfise umubabaro nshaka kubona Yesu ndifuza kumva inkengeri z'ahantu hatekereje zivuga zo muri kinzira yanje kandi ubwoba bwose bwozimangana mwami ndeka ndabe hakurya y'igihuzu cy'igihe mwarumvise baririmba ngaha ku ishengero kandi numvise ikintu kinaka kivuga kiti wo kwifuza kubona gusa hakurya y'igihuzu navuze ntivyo mfasha cyane rwose kandi nararabye mu mwanya mutoya gusa na umuguhema rimwe nari ninjiye ahantu hatoya hamanuka nararabye inyuma yanje kandi nari hariya ndyamye ku gitanda rero navuze nti iki ni ikintu kidasanzwe ubu sinoshaka ko musubiramo ibi ni mbere y'ishengero ryanjye cyangwa intama zanjye ndiko ndaragira namba nari mu mubiri wanjye cyangwa inyuma y'umubiri wanjye cyangwa namba kwari ukujyanwa ntibyari bimeze nk'iyerekwa na rimwe nigeze kugira nashobora kuraba hariya kandi nashobora kuraba ngaha kandi igihe nashika aho hantu sinigeze mbona na rimwe abantu benshi gutyo baza biruka kuri jyewe basemera bati yo mwene data w'igiciro kandi nararabye rero abagore bakiri batoya nkumbure nta ntango y'imyaka 18 gushika ku 20 bankikuza amaboko yabo kandi basemerera bati mwene data w'igiciro ngaha haje abagabo bakiri batoya bari mu bigero by'ubuto bwabo amaso yabo asayanga nasanye n'inyenyeri mu gihe cy'ijoro ry'umwijima amenyo yabo yera mutubuyenge kandi barasemerera bagumwa mu nda bongera basemerera bati yo mwene data w'igiciro hanyuma narahagaze kandi ndara nari umusore narahindukiye kuraba ndaba umubiri wanjye ushaje urambararaye hariya n'ibiganza byanjye inyuma y'umutwe wanjye hanyuma navuze nti ibi sindabitahura n'abo bagore bakiri bato bansanganira ubu ndatahura ko iri ari ikoraniro rivanze kandi mvuze ibi mu bwiza no mu bwitonzi bwa mwemu abagabo ntibashobora kugwa mu nda abagore batabaye umushishimuko hatabaye umushishimuko w'umuntu ariko hariya ntawari uhari ntihari hejo haheze cyangwa ejo hazoza ntiharuha ntibaruha sinari bwigere mbona abagore beza nk'abo mu buzima bwanjye bari bafise imishatsi irereta gushika ku gikenyerero amajipo maremare gushika ku birenge byabo bariko barangwa mu nda ntikwari kurwana mu nda nk'uko mushiki wanjye yari yicaye hariya yonguye mu nda ntibariko baransoma nanjye sinariko ndabasoma cyari ikintu ntafitiye insiguro nta jambo mfise yo kukivuga gutungana iryo jambo ntiryogishikira bihebuje iryo jambo ntiryogishikira namba nta na hamwe n'ikintu ntigeze mwotegerejwe gusa kuba hariya hanyuma narabye muri iyi nzira n'irya nzira kandi baza ku bwinshi hanyuma navuze ntisindabitahura navuze ntiyemwe bo nguwo hoparaje uwo yari umugore wanje wa mbere yari yirutse kandi ntiyigeze avuga ngo mugabo wanje yavuze ati mwene data mukundwa kandi mu gihe yangwa mu nda hariho uwundi mugore ahagaze hari yari yari yanguye mu nda hanyuma hope angwa mu nda uwo mugore bagwana mu nda hanyuma ndibaza nti yo hategerejwe kuba hari ikintu gitandukanye hano ntibishoboka ari ikintu naribaza nti yo noshaka gusubira muri urya mubiru nshaje ubugira kandi nararabye rero hirya no hino nariyumviriye ibi n'ibiki hanyuma ndaraba by'ukuri neza hanyuma ndavuga nti ibi sinshobora kubitahura ariko hope yasayo nk'umutumire w'icubahiro ntiyari atandukanye ariko yari ameze nk'umutumire w'icubahiro hanyuma numva ijwi rero ryamvugishije mu cumba rivuga riti ibi n'ibyo wigishije igihe wavuga mwemu yera uru n'urukundo runengesereye ntawe ushobora kwinjira hano atarufise ndemeye kurusha uko nari narigeze kwemera mu buzima bwanje ko dutegerezwa kugira urukundo runengesereye akugira winjire hariya nta shari ryariyo nta buruhe bwariyo nta rupfu rwariyo indwara ntiyashobora kwinjira hariya impfu ntizokwigera namba ntizidusazisha kandi si ntiboshobora gutaka hari gusa umunezero yo mwene data mukundwa hanyuma baramfashe kandi banyicarika ahantu hanini hejuru rwose nariyumviriye ntindiko ndarota ndaraba hariya inyuma aho umubiri wanjye uryamye hari epfo ku gitanda kandi banshize hejuru harya hanavuze ntiyo sinotegerejwe kwicara hano hejuru kandi ngahaje abagore n'abagabo bavuye mu mpande zombi bageze mu bigero barasemerera hanyuma umugore yari hariya kandi yasemerera ati yo mwene data w'igiciro yo turanezerewe cyane kuko kubona nga navuze ntibisi ndabitahura hanyuma rero rirya jwi ryariko riravugira hejuru yanje ryavutse riturazi handitswe muri bibiliya ko abahanuzi bakoranira hamwe n'abantu babo rero navuze ntego ndabyibuka mu byanditswe riti yemwe iki n'igihe uzokoranira hamwe n'abantu bawe navuze nicyo gihe bazoba ari nyabo kandi nshobora kubumva yo ego navuze ntariko hari amamiliyoni nta ba Branham bangana gutyo bahari
kandi
iryo jwi ryavuze riti saba Aburahamu n'abo washikaniye mugakiza abo n'abo warongoreye ku mwami kandi ryavuze riti bamwe muri abo bagore hariya wiyumvira ko ari beza cyane bari barengeje imyaka 90 igihe wabarongorera ku mwami nta gitangaje ko basemera bati mwene data w'igiciro kandi basemerera icyarimwe bavuga bati iyo utaba waragiye ntitwobaye nga nararabye hirya no hino niyumviriye ntiyemwe sindabitahura yavuze ati navuze ntiyo yesu ari hehe ndashaka cyane kumubona abavuze batu bari hejuru gusa gatoye gusumba neza hejuru gutya bavuze batu umunsi umwe azoza kuri wewe murabona bavuze bati warungitswe kugira ngo ube umurongozi kandi imana izoza kandi igihizo nzira izogucira urubanza bijanye nibyo wabigishije ubwa mbere namba binjira canke batinjira tuzokwinjira bijanye n'ibyo uzoba warigishije navuze ntiyo ndanezerewe cyane mbega Paulo mbega zotegerezwa gucibwa urubanza nk'uku mbega Petero azotegerezwa gucibwa urubanza nk'uku yego navuze nti rero nigishije ijambo ryose nk'iryo bigishije sinigeze ndarica iruhande uruhande rumwe nja ku rundi aho batabatije mu izina rya Yesu Kristo nanje niko nakoze aho bigishije umubatizo wa mpemu yera nanje niko nakoze icyo bigishije cyose nanje niko nigishije hanyuma abo bantu barasemereye maze bavuga bati turabizi kandi turazi ko tuzosubirana nawe ku isi umunsi umwe bavuze bati yesu azoza kandi uzocirwa urubanza bijanye n'ijambo wigishije hanyuma rero niwemera icyo gihe uzokwemererwa kandi bavuze bati rero uzotwerekana kuri we nk'ibikombe by'agaciro byawe bavuze bati uzoturongorera kuri we kandi twese hamwe tuzosubira ku isi kubaho ibihe byose navuze nti mbega ntegerezwa gusubira ku isi ubu ego ariko gumubandanya
I said, do I have to return back now? Yes, but keep pressing on.
Nararabye kandi nashobora kubona abantu neza kure nashobora kubona baguma baza bashaka kungwa munda basemerera bati mwene data w'igiciro muri ako kanyanye n'ijwi ryavuze ritabo wakunze bose n'abagukunze bose imana yarabaguhaye ngaha kandi nararabye hanyuma ngiyi ya mbwa yanje ya kera yaraje ngiyi farasi yanje yaraje yarambitse umutwe wayo ku rutugu rwanje yabirabukebuke abo wakunze bose n'abagukunze bose imana yarabashize mu biganza byawe biciye mu ibango ryawe kandi niyumvise ubwanjye mva muri icyo kibanza cyiza kandi narabye hirya no hino navuze nti mbega wikanguye mukunzi wanjye yaragisinziriye kandi nariyumviriye ntewe mana yo mfashe we mana kandi ntuzokwigere undeka ngo ngire imyumvikano n'ijambo rimwe undeke ngume ntumbereye neza kuri irya jambo kandi ndaryigishe sindazwa ishinga n'ibiza canke bigenda icuba ari we wese akora niba Sawuli bangahe canke abahungu ba Akishi bazo ahaguruka nibangaha bariya n'abandi mfasha mwami mbandanye muri iki gihe kibanza ubwoba bwose bw'urupfu mfuze ibi na bibiliya yanjye imbere yanjye iki gitondo ndafise umuhungu mutoya hariya w'imyaka inategerezwa kuregurwa ndafise umukobwa w'imyaka 9 n'umuyabo w'umuyabaga ibyo nkenguruka ko bafashe inzira y'umwami mana ureke mbeho kugira ngo ndabarere mu by'imana igomba kandi hejuru y'iby'isi yose isa niyisemerera kuri jewe abagore n'abagabo b'imyaka 90 kandi mu bwoko bwose bati iyo utaba waragiye ntitwobaye ngaha kandi mana reka mbandanye urugamba ariko ku byerekeye gupfa nta gahinda mfise wowe umunezero byobi ibyishimo kuva muri iri borero n'ibitera soni
to enter from this corruption and disgrace
Iyo mba noshobora gukora hariya kubiro metera ma miliyari dijana na mirongo itandatu by'uburebure uruzitiro rwa kwadrato kandi byo by'uburukundo rutunganye buri ntambwe muri iyi nzira iraga gushikaho turi ubucoba gusa cane cane igitutu kiborero kirya kintu kinaka gitoya dushobora kumva no kwiyumvira yuko hari ikintu kinaka hano hanaka ntituzi carico yo bagenzi banje b'igiciro abo nkunda bakundwa b'inkuru nziza abana nabyaye ku mana munyumvirize umwungere wanyu mwebwe ndifuza ko hoba uburyo bunaka noshobora kubibasigurira nta majambo sinoshobora kuyabona ntuyabona hantu na hamwe ariko neza hirya y'izi mpemu za nyuma hari ikintu cy'ubwiza gusumba ibindi mutarigera nta buryo bwo kubisigura nta buryo sinshobora gusa kubikora ariko icyo mwokora cyose mugenzi shyira ku ruhande ikintu cyose kindi gushika uronze urukundo rutunganye egera ku rugero rw'uko ushobora gukunda bose umwansi wese ikindi kintu cyose urwo rugendo rwa hariya kuri jewe rwangiza uwundi muntu sinshobora na rimwe na rimwe na rimwe kuba mwene data Branamu wa wundi narindi naho indege zonyiganyizwa hakaba imirabyo abatasi bagatumbereza inkoho kuri jewe ibyo ari byo byose nta kamaro bifise na kamwe ngiye kubandanya urugamba kubw'ubuntu bw'imana kuko nabwiye ubutumwa bwiza ibyaremwe byose byo ku bantu bose nshobora ndabagoberera kuja muri kijya gihugu ciza hariya bishobora gusa n'ibigoye byoshobora gusaba inkomezi nyinshi sinzi igihe gisigaye nitubizi mu ruhande rw'umubiri bijanye n'isuzumwa rya wa munsi bambwiye batusigaje imyaka 25 y'ubuzima bugoye bwiza urakomeye byaramfashije ariko yo ntibyari ibyo sibyo n'ikintu kinaka kiri imbere ngaha uku kubona gutegerezwa kwambara ukutabo kukubora gutegerezwa kwambara ukutabo rukugupfa gutegerezwa kwambara ukudapfa abana baki ishi barashobora guhaguruka jewe ibintu byose byiza bakora nta kintu kibi no bivuga ko guha aboro n'abakora neza kandi mwibuke kuki Samweli yabwiye Sawuli ati nawe uzovugishwa kandi benshi muri abo bantu bahambaye abavuga butumwa bahambaye bashobora kwigisha ijambo ry'Imana nk'abamarayika bakuru ariko yamara ntibwari bugombe bw'Imana Imana niyo yategerezwa kuba umwami wabo mwene data mujikandye mureke mpemu yera abarongore mureke twunamika imitwe yacu akanya gatoya gusa ndakumbuye iwacu cyane mfise umubabaro nshaka kubona Yesu ndifuza kumva inkengeri z'ahantu hatekereje zivuga izo murika inzira yanjye kandi ubwoba bwose bwozimangana mwami ndeka ndabe hakurya y'igihuzu cy'igihe mwami reka ndabe hirya ya ca gihuzu cy'igihe cy'imibabaro n'ubwoba reka ndabe kurya kumurika kudasanzwe ku izuba bizongereza inkomezi ukwizera kwacu no gukuraho ubwoba bwose mwami reka ndabe hirya ya ca gihuzu cy'igihe ndazi neza mwami nimba rino shengero ritoya kino gitondo ryari kuraba gusa hirya ya ca gihuzu si ukubabara hagati muri bo ntikuzobaho si indwara nta kintu na kimwe gikwiriye kandi n'uguhema gusa kumwe hagati yo ngaha na hariya kuva mu busaza winjira mu buyabaga
from time to eternity.
Kuva mu gihe winjira mu bihe bidashira. Kuva mu buruhe bw'ejo hazoza n'agahinda k'ejo kahise gushika mu gihe cy'ubu cy'ibihe bidashira mu gutungana. Ndasaba Mana nguhezagira umuntu wese nga nimba hahariho mwama batakuzi mu buryo bw'urukundo kandi by'ukuri.
And truly, Father,
data nta kintu gishobora kwinjira harya hantu hera kidafise rurya rukundo ukuvuka rushashe ukuvuka ubugira kandi mwemuyera Imana n'urukundo kandi turazi yuko kwa rukuri ntibiraba nimba twoshingura imisozi n'ukwizera kwacu nimba twakoze ibintu bihambaye yamara ataruhara atabihari ntitwoshobora kuduga iyo ngazi hambaye hariya ariko hamwe n'urwo ruzotuduza hirya y'ibi bintu by'isi ndasaba data yo kuhezagira aba bantu kandi nshoboza umuntu wese yanyumvise kino gitondo mvuga kuno kuri ngo wewe ubicabona canje mwami nk'uko Samweli yawakera mbega nigeze kubabwira ikintu icyo ari cyo cyose mu izina ryawe kitabaye cy'ukuri nibo bacamanza kandi ndababwiye ukuri mwami yuko wanjanye muri kica gihugu kandi wewe urazi yuko ari ukuri kandi ubudata nimba hari bamwe batakuze si uwoba hari wo mwanya wo kuvuga bati mwami shira kuri jewe ubugombe bw'ukuba uwawe biduhe data kandi ubumwebwe n'imitwe yanyu yunamitse murashobora kuduza ibiganza hanyuma muvuge muti nsengera mwene data Branham Imana ibe muri jewe
Now,
ubu
while you're right,
mu gihe muri aho muri mu buryohe cyane kuki mutabwira gusa data mutimana mu mutima wanjye no munsi ndavavanuye n'ibintu byose byiza
today I renounce all things of the world I renounce everything to love you and serve you all my life
ndahebye ibintu byose by'isi kugira ngo nkunde ngukorere ubuzima bwanje bwose kandi nzogukurikira kuva uno munsi kubandanya mu canditswe cyose
cyawe
nimba mutarabatizwa mu batizo w'abakristo ndabatizwa mwami nimba ntararonka mwemu yera muzomenye igihe mwamuronse azoba hazoba hukumenya neza n'urukundo mukeneye yo mwoshobora kuba mwarakoze gutandukanye mwararose ibishobisho nk'uko mwoba mwarasemereye cyangwa muvuga mu ndimi nabyo ni byiza ariko nimba rwa rukundo rw'Imana rutari ngaho munyizere ubu muvuge mutimana shira mu mutima wanjye no mu musha wanjye ugushika kwa mpemu wawe kugira ngo nshobore gukunda no kubaha no kuronka urukundo rw'Imana mu mutima wanjye umuno munsi ukuzonjana muri icyo gihugu guhema kwanje kwa nyuma ni kwambamo mu gihe dusenga musenge mwenye n'ubu mu buryo bwanyu musenge musaba Imana ibakorere icyo ndabakunda mwabagabo mufise imvi mwicaye ngaha mwebwe mwakoze cyane no mukugaburira abana banyu mwebwe abamama bakenye mushaje mwahanaguye amosozi mu maso yabo mureke ndameze ndabemeze ibi mushikanje mukundwa siko bimeze hariya akurukundi guhema ko hanyuma ko hakurya ndizera ko riri mu cumba by'ukuri n'urugero gusa tubamo iri ni ibo rero tubayemo ariko ubugombe bwawe muri jewe mwami ubugombe bwawe bukoreke musenge igihe dusengera icyarimwe hamwe twubashe mwami ku rufatiro rw'ijambo ryawe na mwemu yera wawe turanezerewe cyane yuko tuzaho kuvuka kwacu kwazananye turanezerewe yuko twavutse atari ukugomba k'umuntu cyangwa ukugomba k'umubiri ariko ukugomba kw'Imana. Kandi turasaba uno munsi Data yuko aba ariko barasaba ubuntu buharira yuko mwemu wawe azokora icyo gikorwa mwami. Nta buryo kuri jyewe bwo kubikora, ndi umuntu gusa uwundi muhungu wa Kishi.
But we need you,
ariko turagukeneye mwemu yera. Mana reka mbe nka Samweli umwe avuga ukuri kw'ijambo. Kandi wararigaragaje gushika ubu, kandi ndizera kutsobandanya mu gihe cyose nzoguma ndi umunyakuri kuri wewe. Yesu, ubu bose bo kwakira ubugingo budashira Data. Yesu, uyu munsi wobi ntibagirana kuri bo mu gihe baza kuva kuri iyi sesibi. Ibyo nababwiye byugurura kubi kubiriho. Kandi mu gihe twicaye ngaha abantu bapfa uno munsi, turaba ku isaha yacu twiyumvira ibifungurwa byacu byo ku murango, iby'akazi ka kejo, ku myitwarire ko n'ubutamu by'iyisi, ariko ntiyabizoba bihari icyo gihe. Ibyo byose bizota imangana nta myitwarire iriko. N'umunezero uhambaye wo mu bihe bidashira uba ubwo bwoko bw'ubugingo Data umwe wese. Kandi se ndagusaba iki Data, yuko umuntu wese ari ngaha iki gitondo yumvise muga iriyere kwese nohura n'umwe wese muri yabo hakurya, naho boba abagabo ngaha batemeranya nanje n'abagore babo nabo, ariko Data ntureke ngo ibyo byitambike mu nzira yacu. Ese twohurirana nabo hariya kandi biruka nabo, kandi turwana mu nda dusemera tuti mwene Data w'igiciro, reka bibe nk'uko byerekanywe hariya mwami kuri buri wese. Abo nkunda bose n'abankunda bose ndasaba ko bizoba ku mwami, kandi ndabakunda bose. Reka ndava bagaragare Data, ndabahaye ubugingo budashira. Ese bokora ibyo abo byo kubwakira kuko ndabisabye mu izina rya Yesu. Amen. Dufise umwanya mutoya gusa wo gusengera abarwaye. Ndabona ko dufise umukobwa mutoya arwaye n'umupfasoni mu ntebe. Ubu kuri mwene Data bashiki bacu b'igiciro, ndabasabye ntimuntahure, ntimuntahure nabi. Sinzi byashitse, ariko Imana ninapfa mundeke nsubire hariya. Mundeke gusa nje muri kirya kibanza niho nshaka kuba. Hariho hose sindiko ndagerageza kuba Pawulo yajyanywe mu ijuru rya gatatu. Sindiko ndavuga ibyo, nizeye ko yari ko aragerageza gusa kuntera intege, agerageza kumpa ikintu kinaka gitoya cyo kunsunika mu ibango ryanje rishasha rigiye kuza. Mbega byoba byoba bisa no kutubaha nsomye ikintu kimwe ngaha. Umunota umwe gusa, mbega byoba byiza cyane, kimwe mu binyamakuru bikomeye byo mu gihugu, Billy Graham,
Dr. Billy Graham,
umuhinga Billy Graham yatumiwe mu Bayisilamu ku rupapuro rwa mbere rwa Africans Time ku igenekerezo rya 15/60. Umwanditsi w'iyo nkuru yari umuyisilamu wo kuwa Mohamed, yiyumvira ko ivyo bitangaza vyokurikira ukwigisha k'ubutumwa bwiza bwa Kristo wa wundi ejo uno munsi no mu bihe bidashira. Tuvuga ivyanditswe n'ibi, Kristo yasezeraniye abamukurikira igihe yavuga ati unyizeye ibikorwa nkora nawe azobikora n'ibisumba ibyo azobikora. Mbega ishengero ryigeze rikora ibikorwa ibyo?
the attributes of Christ.
Mbega hari umuntu w'umwubahwa w'ishengero yoshobora gukora n'imiburi iburi igice cy'ibitangaza byakozwe na Kristo tutavuze ibikorwa binini yakuruta urashobora nk'umuntu arwanira ubukristo urashobora kubyura kuzura kuduru wapfuye ukamusubiza ubuzima urashobora kugendera kukiyagura urashobora kukiza umurwayi no guhumura impumyi mbega sibi bijanye n'ikosa ryavuzwe hejuru ryerekanywe n'uwo muisilamu mucanke byashizweho canke igipimo ca Kristo ayoboke abayoboke nkuko babivuga canke ivyizegwa byawe inkuru nyinshi y'abisilamu zigaragaza amatangazo atari yo
Much to the Mazablan article is plainly one misstatement after another. They discredit this Muslim.
Bakengereye umuyisilamu ariko yavuga byo ariko ngibyo yategerejwe kuvuga inyishu ya mbere nziza kuri ibyo no gusoma bibiliya no kumenya ikorowani ikorowani ntigishikira yuko ntiyashigikiye uwigereranije ibivugwa yuko idini ya isilamu irengeye kandi ruta ubukristo ntibifise ishingiro ndakeka ibyiyumvira umwanditsi yamara yakoze ku kintu nyamukuru kubijanye n'uko ibitangaza ari iby'ishengero ariko naha nyene turakekeranya kuvugisha ukuri k'umwanditsi kuko ninde yoshobora gutunga urutoke no guhakana ibitangaza byakozwe na Reverend William Branham imbere y'abayisilamu muri Afurika y'Epfo igihe n'ibihumbi cumi bakira Kristo nk'umukiza
Christ the Savior.
Nkumukiza mugiko.
Under the ministry of William
Branham, cha
Durban, South Africa,
William Branham,
elsewhere throughout the world,
hantu kwisi hose canke kuri Petersburg ne muri Afrika y'ubuseruko atankeka dushigikije ijana ku ijana Billy Graham.
100% for Billy Graham. We talked about
twavuze kuri ico kibazo. Ntigifise icyo kibazo ntigifise agaciro ariko muri ibyo byose barampamagaye bavuze yuko twari abashikuzi tutari tuzi ibyo twari ko turakora bategerezwa kwemeza mu kinyamakuru cyabo bwite yuko Imana yabikoze uko byari kose Imana n'Imana nyine cyo kimwe uyu munsi nk'uko yamye mwoshobora kuba mutirumvira yuko batavyizera ntibabibona si ibintu binyegejwe ntibikorerwa mu mfuruka kandi ibihumba majana by'abantu bari bicaye hariya barabibonye igihe babona wa muhungu amugaya amerewe n'abaza hariya mwemu yera amubarira ibijanye n'ubuzima bwiwe n'ibindi n'ibyashikiye mushikiye hariya no kubona abayisilamu ibihumbi cumi baryama hasi berekeje imitwe hasi bakira Yesu Kristo nk'umukiza wabo bwite turacyafise tero zuborone n'abandi bakigabura imfungurwa z'intama ndibaza yuko mwene data zuborone ataraja hariya mu bayisilamu bavuga yuko ari bo bari hejuru ariko turacyafise imana ishobora gukiza ingwara izikura mu minwe y'intambwe ishobora gukiza intama izikura mu minwe y'idubu byangiriye neza kumenya yuko hategerezwa kandi kubyandika no kubyemera oya biyumvira yuko atari byo bajya kure bakabitera umugongo maze bakavuga bati aha iyo minsi yararenganye abayisilamu bavuze bati nibyo bibiliya yose rero yararenganye muri ihenda rwose musenga umuntu yapfuye kandi izina ryiwe ni Yesu kandi yarapfuye haciye imyaka myinshi kandi by'uko we yatsutse ntabiriho ariko ntibashobora kuvuga ibyo mu gikorane cy'idiruba yahagaze hariya akora bimwe nk'ibyo yakoze baravyemeje rero mbere n'amambere y'amazina ategereje kugaruka ategerejwe kugaruka urya muntu nyine yanditse maze akambarira yuko ntutegerejwe kwisubira ko mu nyigisho zanze kuri bibiliya niyo yategerejwe kubyandika mu kinyamakuru imana izobatuma bayitazira uko biri kose kuko atakindi n'ibyo izobatuma bayitazira uko biri kose dufise abakobwa gatoyi kagwaye kicaye ngaha 4 years in all. Yo nuwi malengo canka hantu hamwe hepfo hariya Pauli n'uyu mukobwa none hari ikintu kimwe gusa mufyeyi gishobora kurokora uwo mukobwa ico ni imana yo imuzi ndabinezererewe cyane mbega waragiye hariya kumusengera mwene data Neville kuvaho mwene data Neville agiriye hariya kumusengera yaramerewe neza kurusha turacyafise abungere bazi mvugurwa z'intama Ufisi igihe ngorane mushikanje mukundwa wicaye mu ntebe hariya iyawe
kanseri
rero yaba nobandanije ikintu kimwe nkumbure ahanyene niba ngahe ngaha bakize kanseri mutariki ibiganza byanyu raba ngaha mushikanje n'imana ikiza ibyo turabizi namba ndababwiye ko ntoshobora kumanuka hariya kandi ngakura kurya kuva kwa maraso muri urya mukobwa hanyuma nkamukiza noba ndababwiye bitari ibyo canke ko nokura mu urya mugore kanseri ariko ndazi ikintu kimwe umunsi umwe hari idubu kanseri ibyimba ubuhumyi ndetse n'urupfu byari byatwaye intama zimwe z'imana hanyuma njana n'ubushobozi bw'imana hanyuma naragiye kandi ngaruka niyo ntama ibyo nibyo kandi uno munsi dutera tuje imbere tudafise ikintu gihambaye ikina kiriya ntera nje imbere n'itopito ntoya y'amasengesho nibyo niyo itsa kuyigarura urizeye ibyo sibyo kamushikanje urizeye nawe sibyo kamushikanje bangaho ubu muri mwebwe bizeye n'umutima wayo ubu mwunamika imitwe yanyu mugiye dusenga Data mukundwa umugore mwiza akiri muto arambaraye hano ntiyoshoboye namba gutamba gukundi cyane kuzunguruka ekiretse umufashije umwansi yaramufashe nta muganga ari we wese ashobora kumuvura umwansi yamushikanye kure rwose gushikaho umuganga adashobora gukora na kimwe ariko ntarahu tashobora kumushikira mwama ariko neza ushobora gushikira ikiganza cawe ushira ikiganza cawe kuriwe nishimikije ijambo ry'Imana ndambitse ibiganza byanje kuri uyu mugore akiri muto kandi ndaciriye kwiteka uku akuva kw'amaraso mu bwongo mu izina rya Yesu Kristo ndamuhamagaye ngo asubire kuba umugore akwiye kugira kandi azobaho mu cubahiro cy'Imana ese yokira agatembera hano no hanze y'iri shengero cyo kimwe n'abandi bari bari jemo byasa nibi bahe ishimwe imana rero ribe uko muri Yesu Kristo ugukanya kw'imishatsi yiwe gusa kuzunguruka gato kandi azoba muri kirya gihugu aho nabonye atagusaza kubayo ariko hari ubuyabaga ariko abakunzi biwe bicaye hano barira kandi baramukunda umwansi akomeye yamuteye kandi atumatacyo umuganga yomufasha intambwe iteye ubwoba ya kanseri mana ndaje inyuma yayo ndaje kuyisubiza inyuma ndishe intambwe ya kanseri mu izina ridatsindwa rya Kristo uwo mbere y'umuserukizi ese yomuvamo hanyuma eze yokira kandi akabaho imyaka myinshi yindi ku by'icubahiro no guhimbaza Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Thank you. ubudata wo mu ijuru ibigusasirirwa n'isho bikomeye sicumurikarisha imvugo cyangwa amajambo y'umuvugizi ariko kubw'ukwizera gusanzwe n'agatopito gatoya gasanzwe n'agatopi gasanzwe nje kubw'ubu bugingo n'uyu mubiri umwasi kanseri yafashe birenge y'umuganga ariko ndaje kubwiwe muri iki gitondo mwami ndamusubize mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye n'amazi meza mu izina ry'uwatsinze Yesu uwo mbere y'umuserukizi hamwe n'ukwizera kudashika n'ukwizera kudashidikanya ndizeye azosubira inyuma ku by'inkomezi z'aya masengesho twagize rero bibe gutyo
Would you raise your head just a moment?
The pastor
just told me these people are very sick. It's okay.
Gusa ntimu nivyiza. Isezerano ry'Imana ntiryigeze rinanirwa.
We go after
it.
They've got a baptismal service.
Igikorwa cyo kubatiza hariho abantu bamwe bategerezwa kugenda.
Turafise igikorwa mu ijoro kugira kandi.
Mbega hariho umuntu ngaha atashobora kuza mu ijoro yashaka atumusengera badashobora kuba ngaha mu ijoro. Mwoshobora kuza ngaha nyine rero mwebwe mudashobora kuza mu ijoro. Nsoba mfise umwanya munini ya ndakora umurongo wo gusengera abagwaye mu ijoro bategerezwa kubatiza aba bantu. Urafise umuhungu mutoya hariya
nziza cyane. Thank you very much.
Ego turakoze cyane mbega ni nziza cyane namba ndabisomye hanyuma gatoya cyangwa ubunyene urakoze mugenzi.
If you just ubu namba muduhaye
umunota umwe gusa cyangwa ibiri twoca tugira igikorwa cy'umubatizo.
For the baptism, I know you want to see it. And those who are wishing baptism this morning, Now tonight I'll try to run a little prayer line tonight.
Umurongo mutoya wo gusengera abagwaye mu ijoro ubwo nyene mu gihe bacinjira kandi tugiye gutangurira mu gitabo cya mbere cy'Abanyefesi ijoro turaja kuneserwa cyane kugira ubu kubagira hamwe natwe namba atashengero mufise mushobora kuja mwariko namba mufise umwungere n'ishengero ryanyu rero mube mu ishengero ryanyu ry'agaciro aho mu shigikira. Namba mutegerezwa kugenda namba mugiye kugenda ubu Imana ibahezagire muzobe hamwe natwe igihe muzosubira ku tuzosubira kuba hamwe natwe urumwo gusengerwa nawe kamwene data ingorane yawe niyihe umuvuduko w'amaraso uri hejuru ubu abandi mu gihe mwunamitse imitwe yanyu umuntu umwe dushaka gusenga data ndagukengurukiye uno munsi kubwa agatopito gatoya kumwungere isengesho ryatumye intambwe ija ku mavi yayo n'umwagazi w'intama mutoya bayishikuye maze bawusubiza kuri nyina na se ndasenga mwene data sengera mwene data ndagusabye kumugarukana mu mutekano nawe mwami se umuvuduko w'amaraso urengeje n'ingorane ziwe z'umubiri byohagarara ngiye kumurondera mwami ndamugarukanye mu izina rya Yesu Kristo bibe gutyo amen imani guheza gire mwene data
ugamanutse
mbona ko ufashe umuhungu mutoya
w'umwenda
ikindi kintu nifuza kuvuga nari mfise ndarwaye cyane rwaye cyane nariko ndadahwa akandi niyumviriye
esi nshaka
ko muhushibi namba
mubishoboye niyumviriye ntimana nigikino tanga kugira ngo numve umuntu runaka ahagaze hanze umukenyezi wanje yavutse ati biri hariho umugabo ashaka ashaje ngahaje kukuraba hanyuma haza umutamakazi muto yafise ubuhanza n'ubwanwa umutama muto yafise ubuhanza n'ubwanwa bwuzuye mwimbe mu maso hose yashoboye kwinjira avuga ati wo buri imwe ne data Branham navuze ni ego mugenzi ni jewe
yitwa
Simoni yashyize ukuboko kwiye ku bwanje kukwanje hanyuma aranyitegereza umunota wose avuga ati uri wizera mwene data Branham ego bizogenda neza Simoni Petero wo muri Bibiliya ese ukuntu nobyishimiye ntiyotegerezwe kuvuga byinshi kunshira ko gusa ikiganza byose byagenze neza hanyuma rero ibiri kuri jewe kubw'imfashanyo y'Imana no kubw'ubuntu bw'Imana hari ibihumbi birenga by'abantu bizera ibyo bintu nyene hamwe nobashikira hanyuma niyumviriye ntimwami noshobora ku noshoboza nshikira umwe wese uko nshoboye rero reka gusa gusa niyumviriye ntihamwe Simoni canke Pawulo umwe muri bo yo kwinjira gusa hanyuma akavuga ati uri mwene data Branham ego barambitse ibiganza byabo kuri jewe hanyuma bakanyita tegereza hanyuma bakavuga ati ni byiza mwene data Branham niwigire gusa enokize by'ukuri navuze ye n'inkomezi zanjye ubwo nyene novuze ni ngiye kumera neza ego mugenzi kandi hari abantu bizera ibyo bintu nyene uyu munsi kandi ibyo nibyo nje gukora kubarambika kw'ibiganza nsaba Imana nshaka kujana n'uyu muhungu mutoya mushikanja kanya gatoya gusa n'umuhungu mutoya w'impumyi amazi igihe kingana gute ari impumyi kupa kivuka mahoro muhungu muto ayo uri mwiza birenze muhungu muto ewe mana nye nubuntu ibirenge y'abaganga bakuru mu kuvuka kuno muhungu muto yakuba yaravutse ari impumyi kandi adashobora kubona uno muhungu muto mwiza w'igiciro kandi umwansi imbere y'uko uyu mugenzi aronka karyo mu buzima yamushize aharengeye umuganga rero ndaje ndiko ndamurondera kino gitondo mwami ino topiti sanzwe y'amasengesho reka ndamugarukane mana ndahuye n'umwansi umurwanizi mu izina rya Yesu Kristo kandi ndasabye uno muhungu kubw'Imana ndasabye ukubona kwiwe kubw'Imana ndamusubije ibyo Satani yamunyaze ese yobironka mu izina rya Yesu Kristo bizoba nabivutse ubu mushikanje mukundwa ubu tuntugira amakenga na gatoye yuko uyu muhungu aza gukira kandi ndashaka wewe uze umugarukane nga ku ishengero hanyuma wereke abantu ko ashobora kubona muhukubona kwiwe mu izina rya Yesu Kristo
Amen. I accept it. Hallelujah. Amen.
Lord Jesus,
Mwami Yesu gushira uno mwana mutoya twasengeye cyane ariko kino gitondo ndaje ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo mfise ino topito ntoya wampaye kandi waramfashije nibi mwami kubw'inkomezi zawe gufata ikuva mu kanwa ka kanseri kuva mu kanwa k'urupfu ubwarwo kuzura bapfuye inyuma yaho batangaje ko bapfuye kandi ngumye kandi bakanye ndaje ndirukanye umwasi mu izina rya Yesu Kristo rero musubize ubugira kandi ubugingo bwiwe mwami biduhe rero bibe nk'uko kubw'icyubahiro cy'Imana. Kandi utegerezwa gusengerwa. Uruwizera mwami ndamuzanye ahino topito ntinto yishika mu izina rya Yesu Kristo imuvemo kandi ntizisubire kugaruka. Rero ya topito nyene yagiye hanyuma izana mwene data aereri n'umukobwa wawe nawe webumawe. Ubu data wo mwijuru ndaje ndakurikiye umwansi nkoresheje ino topito ntoya wampaye, kuko wavuze uti niwazana abantu kukwizera, kuko kwizera ukuba imvuga kuri mu gusenga, rirya buye ritoya rizodoma akadomo kica. Ubu nirigende mwami nk'uko ndarigurungitse ko bw'umutwaro wiwe mu izina rya Yesu Kristo n'ibibuko. Amen. Ni byiza cyane mushikanje, ubu turi imitsi irarengeye abaganga bashobora kuguha ikintu kinaka coba nk'ikigutezurira, ariko kizokubabaza kurusha inyuma yaho. Ego, ubu murabe tugira dusohoke kino gitondo, dusohoke kukugarukana mwami Yesu amabuye matoya atanu ukwizera n'itopiyotoya y'amasengesho. Kandi ndiko ndagarukana mushikanje kumukura mu mibabaro y'uko kubura amahoro yo kubura amahoro hirya. Ndamugarukanye mu mahoro n'igitoto cy'ibyatsi bitoto n'amazi atekanye, ndabikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana data, uno mukobwa mutoya tunezerewe cyane kuba butabaye ubumuga bw'imitsi, ariko utarabye uko biri kose buracara aho. Wewe ushika mwami, kandi ndaje na yatopito ntoya kwizera mwiribuye, kandi ndateye rino buye ry'inkomezi zose nshobora kuriteza mu izina rya Yesu Kristo. Reka rishikire kirya kimenyetso, ese mushiki wacu yokira ngozibi mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko uyu mugore akiri mutoya n'umwana wiwe umwana mutoya ashaka gusanga hakurya ku rundi ruhande rwa kabiri muri cya gihugu cyiza icyo navuze, kandi bari umumama ntashaka kubaho kuri kurera uyu mwana mutoya, kandi n'uyu mwana mutoya ntashobora kubaho igihe kirekire atamfashanyo yawe. Ariko ndaje mvise ya topito n'inkomezi zose n'intumbero nshobora gufata ku mwansi kandi mu izina rya Yesu Kristo ndabimuteye bazokira ku bw'icubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo amen. Yo, ibyo ni byiza cyane ndanezerewe yemwe iryo bango rero ryari bango rihambaye ryo kwerekana abantu yerekanye ibikorwa data wo mu ijuru satani yaranyiganyije uyu mubyeyi muto yabirengeje iby'abaganga badashobora gushikira bashobora gusa gutera umuti muri ubwo buryo mwami ibyo bizomutabura gusa hirya no hino bizotuma amenya bigoranya ahari kandi rero yatoye ubwenge bamubi birenze uko yari ameze ariko nje hamwe n'iyi topito y'ukwizera hamwe n'ibuye ntumbereza ngamije kugema mu kadomo mu izina rya Yesu ndakuyemo uru ruhagarara kubw'ubwami bw'Imana amen. Mana mukunzi mwene data George yararyamye hariya ku mpfiro hashize igihe gitoye nabonye icu kwizera kwa mukoreye ubu arwaye muhekenyi mwami dutahura ko bashobora kumuha umuti umwe witwa cortisone icyo kintu kinaka cyoshobora kugabanya ububabare ariko ntigishobora gukura icyo kintu rero dutumbereje isengesho mu izina rya Yesu Kristo ese muhekenyi yogenda ese yotaha muhira meyatse amaze agakira urakoze mwene data amahoro gamukunzi yo mana we ukutumva ushobora kumva na gatoya neza birenge y'ubushobozi bwo mu ntapfa uruwizera umwami Yesu ndabona umugore mwiza hariya muri iyi minsi uzosubira ube mutoya ibihe byose ndazi kushaka kubaho ubu ku bw'icubahiro ciwe akugaruka ku umuhungu wawe ntushobora kumubona yoya yarabandanije yo ibyo yatwawe n'ishavu ndashavuye ntwarwa n'ishavu kandi niyumvira ko namba ari ubugombe bw'Imana nifuza ko intwara ni muri yo hari umunezero mushikanje mukunzi ndashaka kushika aho wiyumva neza mbega wumvise yerekwa iki gitondo yemwe mubarire yemwe agiye kukubwira ibyabaye neza inyuma yo guhema kwawe ngaha urya muhungu w'igiciro arakurindiriye uzoba mutoye nkawe kunda nkunda gusa mukunzi data wo mu ijuru gusiganwa n'ubuzima byaraheze nta bindi byinshi bisigaye kandi umuhungu wawe w'igiciro neza hakurya y'uruzi iyaba ashobora kusa kuraba inyuma yovuze ati iminsi mikeya gusa arindiriye ubwato mwami uzomujana buciye mu bicu kuri kirya gihugu cy'ubwiza umuheza gire data kandi uremesha umutima wiwe kandi se hobi gikorane kinini yagi neza hakurya y'uruzi